if I'm a do it, do it.
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, inama nshingamategeko yemeje umukandida batanzwe na Perezida wa Repubulika ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Gelaz Ndabirabe, Perezida w'Inteko Nshingamategeko. Muri Uganda, abantu 15 baguye mu nkangu zabereye mu ntara ya Kasese ku musozi wa Ruwenzori. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwanze ikirego cya Kigali Business Center KBC icyasabaga gutesha agaciro cyamunara yabaye ku mutungo wayo, baravuga ko bazajurira. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mineboneza Veniste. Ku mugabane wa Afrika, muri Ethiopia abantu bitwaje ibigwanisho barishe abantu barenga 60 mu ntara ya Oromia mu mpera z'ukwezi k'umunani kurangiye. Komisiyo ya Ethiopia ijeje ugateka kazi na muntu yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko itewe amakenga cyane n'ibitero byabereye muri ako karere ku matariki ya 30 na 31 z'ukwezi k'umunani. Iyo komisiyo yavuze ko yahawe ayo makuru n'ubutegetsi bw'ibanze hamwe n'abategetsi ba leta. Yavuze kandi ko abandi bantu barenga 70 bakomeretse, amazu hamwe n'ibitungwa birasahugwa. Ibyo bitero byatumye kandi abantu barenga 200,000 bahunga ingo zabo. Ubwicanyi bwabaye inyuma y'aho igisirikare cy'iyo ntara ya Oromia, umuhari w'Abaroberi, biciye abantu 3 bo mu bwoko bw'aba Amhara mu gisagara cya Abora. Abategetsi ba leta ya Ethiopia bagiriza Abaroberi baba Oromo ubwicanyi ku bwoko bw'aba Amhara, ariko abo Baroberi bo barabihakana. Mu kwezi kwa 6 abantu bitwaje ibigwanisho baragandaguye abantu baharugwa mu majana, benshi bo mu bwoko bw'aba Amhara mu burengero bw'intara ya Oromia. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abantu 2 barafuye, abandi 1,000 basabwa guhunga. Imiriro y'inkazi iriko iratongora muri leta ya California mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazu atari make yarasambuwe n'uwo muriro igihe waduka mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Los Angeles, utongora amahegitari hafi 1,000 mu masaha ari munsi ya 28 gusa. Abazimya imiriro bavuze ko abantu 2 bamaze kumenyekana ko bishwe n'imbeya z'uwo muriro, uwundi umwe yatwawe mu bitaro kuvugwa ubushe. Icyatumye uwo muriro waduka kiracyatohozwa ko California iri mu bihe by'ubushuhe burenze, aho ibipimo bishitse ku madogre Celsius 45 ku munsi ku munsi hafi mu bice byinshi by'iyo leta. Mu yavuga makungu kandi, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko azobonana na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu kwezi kw'11. Ni mu gihe uwo mutegetsi w'Ubushinwa yo kwitabira inama ya G20 itegekanywa kuzobera muri Indonesia. Perezida Biden ntarabonana amaso mu yandi na Xi Jinping kuva abaye Perezida wa Amerika mu kwezi kwa mbere 2021. Bakunze kuvugana bakoresheje telefone canke ubuhinga bwa video. Icyuka cyiza hagati y'ibyo bihugu 2 bitunze kuruta ibindi ku isi. Ubushinwa bwagiriza Amerika gushyigikira Taiwan muri iki gihe. Hari kandi ukutumvikana hagati y'ibyo bihugu 2 mu gisata cyo guhanahana ibidandazwa. Mu kwezi k'8, Perezida Joko Widodo wa Indonesia yavuze ko Perezida w'Ubushinwa na Perezida w'Uburusiya nabo Vladimir Putin bazoba bari muri iyo nama y'ibihugu 20 bitunze kurusha ibindi ku isi. kazoba kabaye akajyo aho Perezida Biden na Perezida Putin bazohura kuva Uburusiya butera Ukraine. Amakuru ku ntambara ikirabera muri Ukraine kigo cishiramwe impuzamakungu kijejwe kugenzura nikereyere cavuze jo ku munsi wa kabiri ko gitewe impungenge n'umutekano muke urangwa ku ihinguriro rya nikereyere gi Zaporizhia muri Ukraine. Iryo hinguriro riri mu manuko bwa Ukraine, akarere kariko karaberamwo intambara hagati y'abasirikare ba Ukraine n'Uburusiya. Muri raporo ico kigo cyatanze kivuga ko uburyo bwonyene bwo kugarukana umutekano kuri ico kibanza ari uko intambara ihagarara. Abagenduzi b'ico kigo bavuga ko basanze hari ibyononekaye ariko ntawe babyegetse ko Uburusiya na Ukraine bikunze kwagirizanya kugaba ibitero kuri ico kibanza. Ikigo cyawo nikijeje kugenzura ibya nikirere cyavuze ko citeguye gutangura imibonano nabo byega kugira ico kibanza gikingigwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa kabiri yarashimye raporo y'abo bagenduzi ba ONU kuko bemeza ko abasirikare b'Uburusiya bahari kandi bahafitiye n'ibigwanisho. Mu ndwi iheze umugwi w'abagenduzi 14 ba ONU niho bagendera iryo hinguriro rya Zaporizhia barongowe n'umukuru wabo Rafael Grossi. Babiri muri bo ariko bazogumaho basuzuma uko umutekano ucungegwa kuri ico kibanza.
Urakoze Arise Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi rikomero ngo megufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VO radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Burundi inama nshingamategeko yemeje umukandida batanzwe na Perezida wa Repubulika ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakubuca, wari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu iterambere ry'amakomine n'umutekano, agiye gusimbura kuri uwo mwanya Alain Guillaume Bunyoni. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane Ninahazwe, waramutseho. Ndaho ndakomeye, none tubwire magingwa ya ibintu byifashe gute muri politiki y'u Burundi.
Nuko rero nkuko ari bivuze Venice n'amashingamateka y'u Burundi yamaze kwemeza ijana ku ijana Gervais Ndirakubuca nk'umushikiranganji wa mbere, yatuwe n'abashingamateka bose 113 bari bitabiriye ibikorwa byo kumusubiriza. Si ukuvuga ko inamashingamateka y'ijwi rya Amerika yagizwe n'abashingamateka 113 gusa, ariko abo nibo bari bitabiriye ibikorwa by'uno munsi. Hariho abatari baje, asubiriye Alain Guillaume Bunyoni yari muri ayo mabanga kuva mu 2020. Mugatondore yo kuno munsi ku masaha yo mu Burundi niho ibyo bikorwa byabaye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yarumvikiye Venuste izina rimwe rudende rimwe gusa, nta wundi muntu yigeze asaba inama nshingamateka ko yo kwiga nimba yoba umushikiranganji wa mbere. President Evariste Ndayishimiye yatanze izina rimwe gusa rya Gervais Ndirakubuca, arirumvika inama nshingamateka kugira ngo bemeze canke bahakane ko yosubirira Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere.
Uyu kandida giye amutungikira n'umwe n'uyu kandida propose se le lieutenant général de police Gervais Ndirakubuca poste premier ministre.
Amakuru ijwi rya Amerika rikura mu nshingamateka y'u Burundi yemeza ko Gervais Ndirakubuca aza kurahira mu mabanga yiwe mu masaha 9 z'umuhingamo ku masaha yo mu Burundi, hama leta shasha ije ahabona mu ijoro ry'uno munsi atagihindutse.
Diane Nihazwe, dusubire gato mu kigobe uwo Dani nihazwe dusubire gato mu kigobe yahatanzwe umukandida umwe ugomba gusimbura Alain Guillaume Bunyoni nta mpaka zabaye mu gutorwa kwe
Venus impaka sinovuga ko zari nyinshi ariko zahabaye nkuko twabibwiwe n'amasoko yacu muri amashinga amateka mukomeza umushikiranganje wa mbere ndira ko gucarimwe nk'akarurire ko abashinga amateka batumvikanye kukungene itora ryogenda hariho umugwi umwe bari bifuza ko itora riba mu ibanga bimwe bita vote secret mu Gifaransa abandi nabo bagasaba ko ryoba ku mugaragaro bose babona bakamanika baboko ati ndavyemeye canke ndabihakanye byahavuye rero yuba ku mugaragaro ariko imbere y'ukomeza rero Jean Vindira ko buca nk'umushikiranganje mushasha wa mbere w'Uburundi umwe mu mashinga amateka yanabajije umukuru n'amashinga amateka nimba Bunyoni Alain Guillaume Bunyoni avuye ku butegetsi avuye muri uwo mwanya kubera gutanga imihoho kwera atanze imihoho avuye muri ayo mabanga canke yavanye muri ayo mabanga kubera ko leta itakimwizeye nawe yasubije agira ati president atunganya inzu yiwe uko avyipfuza
none mu bashinga amateka bari muri iyo nama batora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo babyakiriye bate
nagerageje guhamagara honorable Agathon Rwasa atwara umugambi CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi Zefenewe ntiyayitavye ariko nabonye ko ari abamenyesha makuru amaze kuvugisha mu baji bitabiriye ico gikorwa Agathon Rwasa n'umushinga amateka rero yabwiye amenyesha makuru ko ari uburenganzira bwa president gusubiriza umushikiranganje wa mbere ariko amwibutsa ko yizera ko leta ishingwa iza kuba irimwo bose ngira yasaba yuko kumbure mu myanya iza kuboneka abaza gusubirizwa batandukanye na CNL iza kubamo canke yindi migambwe itandukanye nayo iza kuja muri iyo leta nshasha
Diane nahazwe twibutse muri make uwo Gervais ndira ko buca ubaye ministre mushya w'u Burundi ni muntu ki
Veniste Jean dira ko uca si mushasha muri politiki y'u Burundi si mushasha aravugwa cyane muri politiki y'u Burundi ejo bikitangura kunugwanugwa n'igihe president w'u Burundi yavuga ko hariho abantu baba bashaka guhirika ubutegetsi bwiwe umwe mu bahoze ku rwego rwo hejuru muri kiriya gihugu cy'u Burundi yarambari ati arashobora kuzozana Jean Vendira kubuca aranambye ati wubona bisanzwe kubona ari mu gacerere namaze neyo Jean Vendira kubuca bari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni cyangwa ku ruhande rwa president w'u Burundi navuga ati ari mu gacerere no kuvuga ko rimwe na rimwe aja ahabona ibintu bishobora kumera neza rero Jean Vendira kubuca yari asanzwe ari umushikiranganje uno hagati mu gihugu cy'u Burundi ariko umushikiranganje barizwamo n'iterambere ry'amakomune n'umutekano nk'uko abyumvise twabivuze asubiriye Alain Guillaume Bunyoni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi avugiye ku mugaragaro ko ariho bamwe mu bicocoro bo mugambi kuri ku butegetsi bifise umugambi wo kumuhirika naho perezida rero ndayishimiye atamineye inda ku rukumu ngo adudurire kwemeza ko uwo yatunga agatoke yari Bunyoni abegereye izo mpande zose bemeza ko wa mbere mu bikekwa yari Bunyoni Alain Guillaume Bunyoni Venuste kindi no kubwira nuko no munsi perezida Evariste ndayishimiye yanasubirije umuyobozi mukuru ajejwe ibya gisivile mu biro vyiwe ariwe Gabriel Nizigama binugwanugwa ko Nizigama ariwe bishoboka ko uyo hava aja mu mabanga yandira ko buca yararimo Gabriel Nizigama yasubirijwe na Colonel Aloyse Sindayihebura yarasanzwe ajeje ivyiperereza by'igihugu mu biro bijeje amaperereza mu Burundi
Diane ni nahazwe iyi nkuru urayikurikirana kuva mu rukerera ni inkuru iri no kuri Facebook yejwi ry'America abandika abavuga icyo bayitekerezaho mu byo washoboye kubona iyi nkuru barayivugaho ikihindurwa rya Alain Guillaume Bunyoni usubiriwe na Gervais Ndirakubuca
ivugwa ko vyinshi dusama message menshi sitwese nza kuyashobora ariko reka ndagusomere mu dukenya mu bamaze kutwandikira Simeon Nyabenda yavuze ngo ntacu umuntu yavuga ko umukuru w'igihugu yakubahwa ni wazi impamvu yatumye amukura mu mabanga hanyuma Liberal Ntakarutse Imana nawe ati ariko isubirizwa rije rite irisubirizwa rije rite ya makenga aka kanya bidatinze nk'umunyacubahiro nk'urya hari impamvu idasanzwe izwi na bene vyo nubwo havuzwe menshi umuntu yo kwibaza byinshi ku bantu basangiye n'umugambwe ufise mu ntoki inzego zose zubatse igihugu ashavuga ngo ni hatari Zimana James Christopher nawe ngo aba bagabo nibumvikane bareke gushanamo ngo birinde guhemukira u Burundi n'abarundi ngo badaha inzira umwanzi yavuze umwanzi Venice urumva ko ndakivuze mu Kinyarwanda mu Burundi turatuvuga ngo umwanzi
Diane ni nahazwe urakoze cyane kandi iyi nkuru ukomeze uyikurikirane umunsi mwiza
umunsi mwiza na Venice turi kumwe
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Uganda abantu 15 baguye mu nkangu zabereye mu ntara ya Kasheshe ku musozi wa Rwenzori mu burengerazuba bw'icyo gihugu abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi baravuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera ku munyarwa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'America i Kampala Ignashusi Bahizi wiriweho
mwiriwe neza bwana Venuste
none ibikorwa by'ubutabazi bigeze hehe magingwa ya
ibikorwa by'ubutabazi biracyakomeje amakuru tubona aturuka mu muryango w'umusaraba utukura ushinzwe gutabara hariya urimo kutubwira ko nyine twabifitanye tubivuga abantu 15 ariko bamaze kwemezwa ko bamaze guhitanwa n'izo nkangu ariko kandi none ko ari abantu 18 baburiwe irengero na n'ubu bagishakisha bigaragaza ko ngo umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera ariko ibikorwa by'ubutabazi biracyakomeje birimo abaturage birimo igisirikare birimo n'umuryango w'umusaraba utukura
none tubwire aho hantu habera impanuka hateye hate
Kasese ni intara y'umuburengerazuba bwa Uganda iri munsi y'imisozi ya Rwenzori Rwenzori ni umusozi munini cyane muri Afurika kandi uhanye uri ku rubibi rwa Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo aho nahandu rero hakunze kuba inkangu nyinshi ndetse n'imyuzure kandi hari mabuye y'agaciro menshi bacukura mabuye y'agaciro akaba hari ahantu witwa Kirembe Mines hamwe bacukura mabuye y'agaciro witwa Kirembe hakunze kuzura kuba imyuzure ndetse mu myaka yashize hari yatembanye amazu menshi cy'abantu benshi na ni muri ako gace kongiye kubamo inkangu yahitanye abo bantu 15 n'abandi 18 bakaburira urengero kandi ndetse yonona n'amazu menshi n'ibihingwa n'imyaka byose yarabitembana kubera hari imigezi myinshi ituruka hejuru mu musozi wa Rwenzori kuko uwo musozi ugira amazi hejuru iyo imvura igwe nyinshi ukuzura amazi akarenga inkombe atsitahise zikara hasi agatembana ibintu nuko agakora iyo sanganya nkuko byabaye mu ijoro rya cyane umunsi
Ignashusi Bahizi subwa mbere ibi bibaye muri iyo ntara ya Kasese ndetse hari n'ahandi nkangu n'imyuzure biherutse kwica abantu muri Uganda hari ingamba leta ifata zo gukingira ibyo biza nko kwimura abatuye mu manegeka
nibyo koko aho Kasese ntabwo ari honyine harangwa inkangu n'imyuzure ndetse n'ahandi hitwa Mbale na Bududa mu myaka yashize mwibuka ko Bududa ho inkangu ziva mu misozi wa Elgon zaje guhitana abantu babarirwa mu 200 ariko ibyo leta icyo leta imaze gukora nuko yashatse ahandi hantu yatuza abantu bari muri ako gace kugira ngo kuko ni ibi ni ibintu biba buri mwaka ni ikintu utakwirinda ariko bamwe na bamwe banga kuva aho hantu banga kuja aho leta bashira bavuga ko bafite ibintu byabo bya gakondo ahantu bavukiye badashobora kureka abana nibo inkangu zije zigira ingaruka kimwe na Kasese hariya hakunze kuba imyuzure mu mwaka ushize wonyine aho ngaho muri Kasese leta yimuye imiryango igera ku 200 bimurira ahandi hantu ariko buri gihe bamwe bavuga ngo kubera ubuhinzi bakora n'abagahinga mu misozi ibyo bituma izo nkangu ziyongera zikaba naho zari zitaraba izarahoze ziba
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'America i Kampala ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
murakoze cyane bwana Venuste umunsi mwiza nawe
Washington ijwi ry'America
tujye mu Rwanda urukiko rw'ubucuruzi rw'icyo gihugu rwanze ikirego cya Kigali Business Center Limited cyasabaga gutesha agaciro cya munara yabaye ku mutungo wayo umucamanza yavuze ko KBC yatakambiye umwanditsi mukuru mu mpitagihe abahagarariye KBC babwiye ijwi ry'America ko nibamara kubona kopi yose ikubiyemo icyemezo cy'umucamanza bahita bakijuririra inkuru irambuye Eric bagira ubusa
Umucamanza cy'inyandiko mvuga ku cyemezo cy'urukiko rw'ubucuruzi umucamanza yafashe ku gicamunsi cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru ijwi rya America yafasheho kopi igaragaza ko urukiko rw'ubucuruzi rwanze kwakira ikirego cya Kigali Business Center. Ni ikirego cyasabaga gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mutungo wayo mu ntangiriro z'ukwezi kwa munane uyu mwaka. Muri iyo ncamake y'icyemezo cy'urukiko rwavuze ko iminsi ushaka gusaba gutesha agaciro cyamunara agomba kuba yashyikirizemo ikibazo cye umwanditsi mukuru ari iminsi 5 ikurikiranye y'ingengaminsi. Ni ukuvuga consecutive calendar days mu rurimi rw'icyongereza, jour calendrier consecutif mu rurimi rw'igifaransa. Ari kukurikije uko icyemezo cy'umucamanza gisobanuye, bivuze ko kuwa gatandatu no ku cyumweru inkiko ziba zitakoze byumvikanisha ko nayo yabariwemo. Rushingiye kuri cyo, urukiko rw'ubucuruzi rufite icyicaro cyarwo Nyamirambo mu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwanzuye ko Kigali Business Center Limited yarengeje igihe cyo gushyikiriza umwanditsi mukuru ikibazo cyayo gisaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe n'umunyamategeko Muhire Samueli ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 2022. Urukiko rwibutsa ko iyo cyamunara yabaye ku mutungo ugizwe n'inzu iherereye mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Mu miburanire abanyamategeko bahagarariye KBC bavuga ko babonye raporo ya cyamunara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka, bandikira umwanditsi mukuru ku itariki ya 9 no ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8. Basobanura ko batarengeje igihe kuko habonetsemo n'iminsi y'ibiruhuko kandi itabarwa mu mategeko. Bavuga ko iyo barakoze ibihabanye n'ingingo z'amategeko, umwanditsi mukuru nk'umunyamategeko atari bwakira ubusabe bwabo. Mu mwanzuro w'umucamanza we yavuze ko umwanditsi mukuru atagombaga kwakira ikibazo cya KBC kuko cyari cyararengeje igihe giteganywa n'amategeko. Yanzuye ko ikirego cya KBC gisaba gutesha agaciro cyamunara atacyakira ngo agisuzume mu mizi. Urukiko rwategetse kandi ko ingwate yigarama ingana n'amafaranga 2020 y'amanyarwanda yatanzwe na KBC ahama mu isanduku ya leta, rwavuze ko iyo ngwate ihwanye n'ibyakozwe mu rubanza byose. Ijwi rya Amerika imaze kubona icyemezo cy'urukiko rw'ubucuruzi yahamagaye umwe mu banyamategeko bunganira KBC atubwira ko urubanza rwasomwa adahari. Uwo munyamategeko yavuze ko bazajurira icyemezo igihe bazaba bamaze kubona kopi ikubiyeho icarubanza. Mu magambo yagize ati icyemezo cy'urukiko cyakira utakishimira ukakijurira, ati hari ikindi se? Uyu munyamategeko wavuganye n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yakomeje agira ati nibamara gushyiramo kopi y'urubanza nkareba iby'urukiko rwashingiyeho, ibyo ntahamanya nabyo nzabijuririra. Ariko kopi ntiraboneka bagisomye mu kanya saa 10, urumva nibashyiramo kopi sinzi igihe umucamanza azabishyiriramo, ariko nibamara kubishyiramo nzabisoma ndebe nicarane n'umukiriya wanjye turebe bimeze bite hanyuma turebe inzira zijurira. Ariko kujurira byo ngomba kujurira uko niko kuri. Zimwe mu ntenge abunganira KBC bavuga ko ziri mu cyamunara nk'uko bazigaragarije mu iburanisha riheruka, bavuga ko itamenyekanishijwe nk'uko biteganywa n'amategeko. Bavuga kandi ko abapiganiye cyamunara batatanze ingwate y'ipigana iteganirwa n'itegeko. Ikindi bavuga umutungo watejwe mu cyamunara bawutesheje agaciro. Ubuso bw'umutungo mu matangazo ya cyamunara abanyamategeko ba KBC basobanura ko butagaragajwe uko bwakabaye. Bavuga ko hagaragajwe ubuso butoya buhabanye n'uko umutungo wose ungana. Ni mu gihe abahagarariye Equity Bank, Banki y'Abaturage y'u Rwanda Alliance Investment Limited na Maître Muhire Samuel bo bavuga ko icyamunara yakurikije amategeko, ari naho bashingira basaba kutakira ikirego cya KBC Limited. Intandaro y'icyamunara ni umwenda KBC Limited yari yaratse muri Banki y'Abaturage y'u Rwanda no muri Equity Bank. Uwo mwenda wanganaga na miliyari 12 mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa basobanura ko byageze mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 KBC itangira kubura ubwishyu kuko inyubako yagomba gukorera ubwishyu yari yarafunzwe, ari nako inyungu z'umwenda ziyongera. Inzu ya KBC Limited yatejwe mu cyamunara ku gaciro ka miliyari 16 z'amafaranga yaguzwe na Alliance Investment Limited, igurishwa na Maître Muhire Samuel wari wahawe ubwo bubasha. Bene yo bakavuga ko itashoboraga kujya munsi ya miliyari zisaga 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Nibaramuka bajuriye urubanza rwabo ruzakomereza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Dusubire mu Burundi. Ubuyobozi bw'intara ya Cibitoke buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro harimo na zahabu uko ashobora gufungwa mu gihe atubahiriza amasezerano. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
kahemi bizoza amenyesha ko matohoza amazi igihakora yasanze haramwe mu makoperative yo gucukura ubutare adashikana umwimbu wose agahitamo gucisha ku ruhande igice cy'umwimbu aho kubushikana bose muri leta yagenewe kugura nk'uko amasezerano vyagiranye yabivuga bizoza ragabisha kugura amakoperative yose ataza n'umwimbu uko bibwirijwe
bazimba ku mutumba ntibazimba mu kirere muri umutumba araba abantu bose bimba abo se bimba abashe ku rutonde bamenyekane hanyuma ejo tubahamagara tubaratizana umwimbu aho tuzona yuko atamubwa ko barazana ibintu byo kwihagarika aho tunakora ko barazana umwimbu ibandanye ikora kuko tuba dusanga tugira amakoperative menshi umugabo wasanga umwimbu ntuboneka neza mu by'ukuri bobona ko ibyo ariko barakora umwimbu utari kuraboneka yuko bakubita agashi umwimbu ukaboneka kuko utabonetse azogera aho dusaba yuko buhagarika burundu hanyuma haze gukora abandi bantu bavuga ati ngo umwimbu uri kuraboneka
abari mu makoperative yo kwimba ubutare bashira amakosa kuri leta itabaronse igitoro kugira ngo amamashini bakoresha mu kwimba bashe gukora neza ntibashimye ku mwidondoro wabo umenyekana
nta no tujya mu magende twe tuzironse tuzijyana muri koperative dusaba yuko boshoreza ku biciro y'igitoro tukorange igitoro twemeje ubutare
dukorera hari amazi ikintu twosaba leta nuko boturonse ibitoro uruhombo tugira kenshi igitoro iyo tubuze igitoro ibikorwa bica bihagarara tukaca tugira uruhombo ibikorwa bimaze guhagarara niyo mpamvu n'ubu uca wumva ngo mwimbu urabutse tukaba turonze uruhombo rukaba rwinjiye uko kubera twabutse ibitoro byo gucukura kugira umwimbu uboneke
n'ukuri abenegihugu ikintu cyatuvuna cyane igitoro na cyane cyane na waba bantu babatanga amaraporo atari yo kubajyana n'amakoperative bakwiye leta kuba yonza yitumira abayikorera bakwiye kuraba nk'ikifata ngo bashikuze kuko ari abantu babeshegwa ibintu ugasanga barahuye n'ingorane runaka barabajyanye mu mabohero n'ahandi barengana ibiciro by'igitoro nibyo bituremeye hanini igitoro kiratubangamiye tudakoze nta muntu ashobora gukoresha amaboko muri uzi nyamagara adakoresheje igitoro
umukuru wa zone gitukura muri komine mabayi imwe mu gicukurwamo cyane inzahabu bavuga ko bigoye cyane kumenya igihe ubutare buba bwabonetse ari bwinshi cyangwa bwakeshe
inzahabu rero burya biragoye hari ha usanga abinzi b'inzahabu tubashikira bakatubwira ko bacatsironse nk'abazejwe intwaro boza begera abo bimzi b'inzahabu hari ha usanga tudahuza neza kubera nta muhanuzi mubi wabo rero mu stanteri chef de zone turi kumwe turazi neza yuko turi kutabahanura abinzenza aho barumva ibyo cyo turababwira
mu gihe bamwe mu bajeje urumwaro ku nzego z'ibanze bakekwa ko bakorana n'abinzi b'inzahabu mu kuzinyegeza canke kuzigurisha mu nzira za magendu utwara umusozi wa gitukura bifitiye inyishu
kwebwe raporo turazitanga ibigora byo byo ntibibura kuko hashobora kuba hariho nk'ishantiye zira hano hatandukanye hagoye no kugenda kandi iyo ushobora kugenda utambaye na botine utikwije neza ugasanga n'ahantu hagoye kugenda hatemba mu nyonga dutanga raporo yaho twageze aho tutageze naho turabasaba raporo hamize baduhaye nazo nazo tubacura abantu ntituba turi imana
iyo ntambamye yo kubura igitoro buramatari bizoza arayizi yamara yemeza ko abenshi bayikika inyuma mu kunyegeza umwimbu
ntabwo ari uwari wese bahereza igitoro amaze kuronka koperative acaga agasaba mu bushikirangandi bwa muhaye koperative agasaba no kuyoronka igitoro ashaka mu ibiti muri icyo gihe ubwo gweta azoruzana agwereka administration ajeje intwaro babone ko mu by'ukuri uwo muntu akwiye igitoro tuvuge ngo uwari wese ngo yimba ngo nace atanga amuheze atana gweta afise kusanga ba bandi bagijara muri magende ari bo bagitwara cyane
mu kwezi kw'indwi umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhagarika amasezerano n'amashyirahamwe ashoreye ubutare hanze y'igihugu umushikiranganji yajejwe ubutare n'agataka Ibrahim Wize yemeza ko igihugu cyaho yacinjiza ibice 10% gusa z'amafaranga ava mu gucukura ubutare
muravye icyo dukuramo n'icyo bakuramo twasanze igihugu cyacu mu bisanzwe cyararenganije cyane atanga karero ugasanga amasosiyete iracukura ubutare ugasanga leta y'u Burundi ihawe 10%.
Kugeza ubu amafaranga kanuni yinjizwa n'igisata cy'ubutare mu Burundi ntazwi neza yamara igihugu cy'u Burundi gifite ubutunzi bwinshi mu masoko ntanga nguvu cyetse inzahabu isi y'u Burundi irimo kandi ubundi bwoko bw'ubutare nka nikeli hake cyane ku isi hamwe n'ivu rizwi nka terra rikoreshwa mu gukora za telefone zigezweho hamwe n'indorerwamo zimbonesha kure eroje wurika neza ijwi rya Amerika
aha ni udusoreje aya makuru hamwe na Geoffrey Mutagoma afashije kubagezaho tubashimiye kuba mwakurikiranye aya makuru muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi akazasenya dahwe gatubuka inyuma ya Remera bisobanuye ko akenshi ibyago bitubaho bituruka mu batwegereye nababwira ko dahwe na Remera ari misozi ibiri itegeranye irahitwa Imugombwa hafi ya Muganza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda akazasenya dahwe gaturuka inyuma ya Remera umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.